Yeah man. Hey, rap business.
You already know.
In the place. Fetta,
let's go.
Tufisi bibazo kandi tubishake inyishu. Mureke bitwazo tukure muraka kamashu.
Burakora butaruhuka nk'umutima mfise ibibazo byinshi niyumvira sinkijyama ugasanga buri kiro ujyama kuri dodoma wundi ku makarato agasinzira ati koma naho mbyibaza ko mbona bimeze uko utagira na shambure tukubaka izina byo bari banga muri je biguma byanka kuko amadinari menshi kandi arimo imana ugasanga ufise konte y'amafoto Facebook utagira n'igiceri wabikije kuri banki ukaba hatapeti imbere y'injya wigerugira ariko kujya abantu umwanya wose ukabishobora.
Umutura bayi mutima na uraremewe munda numva fire na magura arandemeye inirigira kandu bwambe ntanyishu nabonye bena bagije nabi canke ni mwana huye rekuzima bukomeza topic ni vya bibazo ninde muti wavyo ngo duce muzira nyazo wariza rika kazi nkako ko kera bajima namba umwugo utakijije sura wize ko tazoguhama abakobwa bibisusu bihamahigwe gusumba bize canke nk'abatoromayo uwizeye abakize bise vyinshi vyo kubaza ko mu mutwe vyuzuyeyo demaketa kiuna takuwa na maka.
Cheke, sindi ngaha kugira ngumenye kana hubo na jingaha kugira baha bose tumvikane kuvisa ufisi kuri na kuzane abaza baha mbeni gute munyumva ntimufane gute mu black usanga yavyaye umuhindi cyangwa umwana wa pastor agacike kibandi ni gute imana irepa ugapfana imigambi cyangwa igafata umuntu akenye kamuhiga itambi gute kuri kenshi bakwita urusaku kuvuga ibyo wabonye bikakubyarira imyaku bibazo byanje nibyo ngaho je navuze nawe nimba ufisi byawe bizane tukumbiriti yeah.
Tufisi bibazo kandi tubishake inyishu mureke bitwazo tukure muraka kamashu.
Yo ni higimbwa ryonkeka kukivikwa pasta ngo mu gusenga niho bironkeka kubga Facebook WhatsApp izubu ni koze bomoka ivyo gusenga ubu abantu gusana ibova yoboka hari ukwikorera ugaturi gahera tamusa numwe mvyaranye bana benshi ariko ntawe musa numwe nugikora ivyi wawe ukora ivyo bakubwiye womba inzira ni ngara uramenya ko wazibiye
yeah. Uru mutuzi by your son is bigger ukiyituma higa ufise useless trigger ikibazo sukuba beso bigger kibazo ni sura kuburi socos behind is bigger whoa.
Bibazo ni nkigwara ya karande takera mana dabi chukora ni wewe kudukingira kukituruha tukaguma dukora ariko gutera imbere ukamengo kirazira umuntu aronda cyane kandi akora muri restora biraho kunyama buri mwanya bitabura umusana kagara mu mufuka garagara wamwegera kimya kimya ukabure kibimutera noma sana unapasa tanga chesi kubera corona noma
sana kandi kero yimuhaye mahitanga ngivyo bimwe bishira abandi mukaga bamwe barondera bwije abandi natwe kumutaga siko twabitaka ahubwo niko twaje tubisanga sivye imana ahubwo abantu nitwe tubivanga vanga ngo impano yawe niryo tunga ibyo ndabyumva bengo ufisa ngahe tugufashe kuyiduza urukundo nico cyari kiza urukundo cyari kigwa cyo dufashije gutsinda macyakubiri yo guhangana tukanga na tukareka mashara tera kwima na tukanganya
tufisi bibazo kandi tubishake inyishu mureke bitwazo tukure muraka kamashu.
Mbire kondi gusara kuko muri no misi na jewe sinitahura nase kurondera inoti ngo mfuye zoka sigara shonje nambara kapoti ngo ndi kwikingira inzara ikindi nibazi nyuma nifashe umubandi gakububasha bitsi bazoni gabandi hada ko nibaza ku imana zoba ari nyinshi kuko igituma usambana siyo yafashije mose nkubwo mvuga ngo akane abatwaye ndamuhira oya ni munyishure mariya ntiyobizira mburirimba wigisha indera abana bazokura na canke nikubayobya kugira wemeza bafana
gukunda kesi yikundira abandi n'ugukunda n'umukunda nawe wikundira abandi ivyo bunuru dubi huzuye imitima mibi bakujya baguhu heza gigwa bagafu bakakwimbira icyo bimana ikagutira icyanzu kagumubatamo mu kibuga n'amacobo chobo banyaho batema baba baruhema muri kumwe bashima muvanya baguhe bagusema oya mwana rema ubuzima gawe buragicwa na rurema niba kunda kakujyamwo bishakira kakuvamwo mbe kukimuto bivamwo
kubereka abantu bakora ubuzi buvuna ari busanga bahembwa amaheda make sana kubereka umuhungu ari warondera umukobwa kandi umuhungu nawe afise iby'umukobwa yifuza mbega inkwano haragashimwe ku mubyeyi yarezwe ko kataji wabo w'umuhungu wewe ntiyarezwe ni kubereka umwana afatwa nabi na mukase nawe ataza biwe ingene bazofatwa yaratashe kuko inari mu marwapa bari hiti mu Burundi kandi ufise frog ryoshe kuruta inyama y'ikindi birambabaza bikanangaza nkabo uko ndabigenza kandi mu kuropa ndikizigenza
akijiza Watuza kwame ya kubana nituronga Urezo mudesordre ni wakura kurutonde Satana guma kuji nyumu ngasa shakuhombe Mana sisha kafinari ruki ndenzi chogi kompe Nakuri ye mubano Bameze nkibi koko Batavuzibi shegu wafuga nitubgoku Wadu sanga hanu keshi turiku choto Togia magake mani tuke nitukakura nyindoku Fisumu shinge winzi gibi bazo vyuwa ka etaje Mfisi nyishu yibi bazo vyawu muka wara yansa Rero wa menje ni wa mutama ya nyazu twanje Nazima nyagafana genda yibye ni kidaje
Inyishu y'ibibazo twifuza muri iyi game Igoye kuboneka nk'ubuhanza bw'umugore Ingorane dufise wogira twari yiden Niyo mpamvu stade zikora ariko shoni mwugare Ni kuki kiza cyose kije gihitana umuziki Ibindi bikorwa bikabandanya twehabuziki Ko hari n'abatunze imiryango mbega bakora iki Abana babo bazojya CD na flash disk Canke n'imivumo y'abiyitaba legende birigwa baratukana Onse jame nivyo bidukurikirana kenshi iyo umuntu ashaje asazira neza abana ariko mwebwe musaza mubigisha kujyana kibutura kibinga isumba inyigaragara imbwa nkuru yigije zindi kunya mwibarabara inyifato mwereka abana nti mumaramara cyabugufi mureke kwigira kagarara
so senga imana ntufatigwe na diare muri ambuteyaje expecta we are done brother